mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika, mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mugaba kuwa mbere ngo kingira kwinzi, kuwa gatatu ugara, kuwa gatandatu ugara, jamani twese tuzobahugura. Ayo niyo masaha yo gusuma mugara mu nyuma ngo tagisi ziragetse ntuzane umunzani uragiye.
Ubu ni umwe mu baturage ba komine Nyanzarake mu Burundi binubira imyitwarire y'abayobozi mu bikorwa rusange. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo isubikwa ry'urubanza rw'itsinda rya mbere ry'abasirikari bashinjwa gutera inkambi ya gisirikari ya Mukoni, yerekeye impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bafite ubwoba bwo kuba bakwirukanwa igihe icyo ari cyo cyose, ndetse na bimwe mu bibazo bimwibaza ku gice cya gatatu cya kaminuza y'u Burundi cyatangijwe muri cyumweru gishize kwa kane. Turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu, turabararitse. Amakuru rero avugwa mu Burundi, ku nshuro ya kane urubanza rw'itsinda rya mbere ry'abasirikare bashinjwa igitero ku kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Muyinga rwongeye kwigizwa inyuma. Ibyo byatewe n'uko abafungiye mu zindi gereza batashoboye kugezwa Ingozi kugira ngo urubanza rukomeze. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze uraho Ingozi mu burasirazuba bw'u Burundi yaduteguriye iyi nkuru.
Kubasirikare baharugwa muri 10 bibungururije umushikiriza manza ku rubanza bakiriwe na Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga, batatu nibo barengutse muri Sentare yasubiramo ya Ngozi. Muri Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga bari bashengejwe n'umushikiriza manza kuvya havyo kuja hamwe bakagira umugwi w'abasoma bitwaje bigwanisho no gutunga bigwanisho batabifitiye uruhusha. Icyo cyaha bagikurikiranwa ko bashika ku 20 abasirikare n'abandi banyagihugu basanzwe bafashwe inyuma y'amasasu menshi yumvikanye mu gisekara cya Muyinga mu micungararo y'ikambi ya Mukoni hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Inyuma y'amatohoza yamaze iminsi 2, abagera kuri 18 mu bafashwe bakiriwe gufungwa imyaka 30 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Iyo ngingo ya Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga niyo bungururije muri Sentare yasubiramo ya Ngozi. Kuri uwa mbere ubwo rubanza rwahamagawe ku nshuro ya kane rukaba rwasubijwe inyuma nk'uko vyari vyagenze ku nshuro zose ruheruka guhamagagwa. Imvu yatumye rudatera imbere yagumye ari ya yindi. Sentare yasanze idashobora kuburanisha idonido urubanza rwarengutsemo abantu batatu kandi abunguruje ari benshi. Uko rubanza rwagiye rurahamagagwa, Sentare yasubiramo n'abasirikare batatu bafungiwe Ingozi bagumye basaba umushikiriza manza mukuru ko yokora ibishoboka byose kugira abafungiwe mu mabohero atandukanye yo mu gihugu begerezwe aho baburanira. Isango ya kane yarinze ishika ivyo bitarashoboka ari nacyo cyatumye gongera kunguruzwa. Sentare yongeye guha ijambo umushikiriza manza mukuru kugira agire icyo abivuze ko yabwiye intahe ko atakintu afise yo bivuga ko asigura ko icyo yise dossier administratif kitamushikiriye kugira ngo agire icyo abivuze ko abo basirikare batatu bama barenguka bashikirije amakenga ko urubanza rwabo rutazotera imbere bagira ko bashikiriza ko hashobora kuba haragiyemo gushaka guke kugira abo basangiye urubanza begerezwe aho baburanira. Sentare yasubiramo yongeye gusaba yivuye inyuma umushikiriza manza mukuru gukora ibishoboka byose kugira abafungiwe handi begerezwe aho baburanira. Niko kumusaba kuvugana n'abarongoye amabohero atandukanye barimwo kugira bishoboke. Uwarahagarariye intahe yasavye abarengutse gusaba umubonano umukuru wa parake nkuru yegamiye Sentare yasubiramwo kugira basiguze uko ibintu vyagenze. Uwo yarahagarariye intahe yasiguriye abo barengutse ko bishobora kubafashe kumenya aho umushikiriza manza mukuru agejeje igikorwa cyo kubegereza abo basangiye urubanza akababwira naho ikibazo kiri. Urubanza ntirwashoboye gutera imbere. Abasirikare batatu barengutse bagiye bajijutse gusaba umubonano umushikiriza manza mukuru. Urubanza rucagungururizwa ku itariki 4 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimwo rukazoba ruhamagawe ku nshuro ya gatanu. Tubibutse ko inyuma y'iyo dosiye hari n'iyindi yuguruwe mu nyuma muri Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga, aho umugwi wa kabiri w'abasirikare bagera kuri 7 bo mu makambi atandukanye bashengejwe bagirizwa kugira uruhara mu ihungabana ry'umutekano ryakozwe mu kwezi kwa mbere mu micungararo y'ikambi ya Mukoni. Urubanza rwabo rukaba rumaze ukwezi rubiye mu mwiherero muri sentere nkuru y'igihugu ya Muyinga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco, tuve mu ntara ya Muyinga tujye mu ntara ya Makamba. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanzarake hiyo ntara ya Makamba barinubira imyitwarire y'abayobozi yo kubagumisha mu bikorwa rusange no ku minsi y'akazi. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Alain Ivirankunda uri i Nyanzarake.
Abo banyagihugu nabo ku mutumba Mukungu zone Mukungu aho bavuga ko baburabuzwa mu kazi ka misi yose mu gutegekwa ku nguvu kuja mu bikorwa by'iterambere rusangi bagashishikara bavuga ko batumva impamvu z'uko babwirizwa kugara amazu badandarizamwo agasaki isaki ku misi isanzwe ibari y'imirimo. Uyu munyagihugu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Ko ndikunda kubwira ko hari ubukene kwirirwa ngaha kuri iri barabara urari mu bunti wimbura aho mukire vya barufi ntaco baronga twebwe n'ukuri nk'abanyagihugu ariko rero ikidutangaza kuwa mbere mu bikorwa rusange kuwa gatatu ibikorwa rusange kuwa gatandatu ibikorwa rusange none ko buri munsi ugara aya mahera y'ukuri hinzu nubone mera n'imperuka ko bazotekera bagataha inzu wewe wugaye yoyirikirandi wewe usubiye kugara yoyirikirandi mugaba kuwa mbere ngo kingira kwinzu kuwa gatatu ugara kuwa gatandatu ugara chamani twete zobahuguta ayo niyo masaha y'kusuma mugara munyuma ngo tagisi zirageze ntuzana munzanuragiye ubwo bwigenge burihe none twebwe turabaki turimvukira turaba etrange cyane nkaza ko nabakore Tanzania bashobora kubaho umwanya baduha ubwigenge bwacu twebwe ntiturabanyurube ntacho twacumuye ubwo ufungiye akazi ntabagufunze none
nkuko abo banyagihugu babandanye babitwibwirira uhirahiye niyitabye ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi akenshi biba hagati mu ndwi aratangishwa amande atagira uko angana kubgabo aho naho baba batagirijwe ko bari mu badurumbanya umutekano maze bikabinyenda muvano yo gushigwa mu gasho ka zone. Uyu mukenyezi ati sigaye nkora ntatekaniwe
nje nansanzwe ndandaza tomati ngaha mugabo ntabwo nkora ntekaniwe kubera abaguma baza kuza barangura ngo bakatubwira ngo tujye mu bikorwa rusangi cyadukora tudatekaniwe tugacha dusanga turatashe nkuko oye tutararonka nirasiyo tugacha twanura amasaha taragera ibintu bitagenda neza urumva nyene bimaze kugenda nkuko oye ko ubuzima buca buhagarara bamaze kuduhagarika bakaturungika mu bikorwa rusangi by'imisi yose kandi nakwe tuba dushaka turondera ubuzima.
Icyo bikoze bamwe mu ndongozi z'uyo mutumba nabo badashima kuvugira kuri mikro baremeza ko abanyagihugu batarira busema kandi riba ritegeko bahawe bakaba burishire mu ngiro uko baribwiwe kugivyo abanyagihugu bagasaba kuyongingo yo gukora imisi yose ibikorwa by'iterambere rusangi yosubigwamo. Yohani niyo ngabo atera kama avuga ati
ndakunda ikoko rusangi kandi ndakunda duteza imbere igihugu je dushaka ko watubwiye ati hanahana ko batandatu tuzokorera ngaha twese muzoze ariko tubikora tutabishaka kubera ko biba byaye kuva gahato kandi ugasanga n'abakeya ariko biraryoshye nka kwa gatandatu tukagera kubikoramo turi abantu benshi ngo tuzokora hanahana mwese muzoze tukaduhuraho twese tukabikora turyohewe kuko ariko dukora kwa rusange iby'igihugu ku munsi wa gatandatu niho tuba dufise umwanya twese tugira ihuriro twese ubushyira umunsi wa gatandatu mwese ajya ku mirimo yavuyeyo tukabiheza hakiri kare.
Kuri iyo nteguro y'ibikorwa by'iterambere rusange idashimisha abanyagihugu musitanteri wa komine Nyanzarake Jean Claude Nduwimana aratanga isiguro
mbo kuri iyo mitumba hari ibibazo ubwa mbere rusaba yuko bavugana bakavyihereza hanyuma bagaca bakora bisunze amategeko mugani hagira gukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka nibaza yuko abo bavuga ivyo ari babandi bagifise agatima k'ubunibwe kwebwe rero twarihaye ingendo twahawe n'abaturongoye yuko abenegihugu twobaca mu bucimbiri kuko twasanze ubunyegeri bwinshi butimba hakaza bake bake mugabo umwe wese agataha akoze igikorwa kiboneka. Ni muri iyo ntumbero rero hari habakora kuwa kabiri hanyuma nk'abasenga kuwa gatandatu nk'abadivantiste baca bapangira ibikorwa ku munsi wa kane hanyuma ku munsi wa gatandatu tugaca tubihuriramo twese. Abanyagihugu ntibokwidoga kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakaje ibyo byose kugira ngo bituze rero nuko abantu bagira igikorwa bariko barakora icingufu kandi gituma ni komine igira iteka mu yandi makomine.
Ikindi abo banyagihugu basaba bashimitse n'ugusubizwa uburangamuntu bwabo mu gihe babwatswe bivuye kuko batitavye ibikorwa by'iterambere rusangi. ivyo bikabuko mu gihe bavuga ko babo batwara maze bukamara igihe kinini mu biro vya zone batarabusubizwa imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Urakoze Alain Yves kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tunyarukire noneho muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse gushyikirizwa n'abakuru b'ibihugu u Burundi na Tanzania babahamagariye gutahuka. Bamwe muri bo babwiye ijwi rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa igihe icyo ari cyo cyose. Abaganiriye rero na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru urarusha mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'Abarundi ziri Nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo Ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe Perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifise amakenga kw'inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu ikambi impunzi ya Mutabira aho impunzi z'Abarundi zirukanywe ku nguvu. Mugiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifise amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo araduhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amusesekara. Nibaza ko tutahunze igihugu kubera tucanka Burundi bwine bw'iwacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo z'umutekano. Twabonye yuko hagufira mu Burundi twoda gusubira ubuhungiro.
Turaye tumara amajwi n'amajambo twumvise. Kwibura nk'impunzi ikintu gitangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twasubire mu Burundi kandi n'abo bantu baguma bicwa ibyo byari bidutangaje. Bironeka neza yuko mu Burundi nta mahoro ahari n'ikimenyamenya cemwe mpuzamakungu yigombye kurusha abantu bwibaze gutohoza ntibemere. Rero ko baguma bavuga ko ari amahoro nta kuntu boko nta bwibaze gutohoza mu bwibaze yuko atavyaha vyabaye kandi biri kubiraba. Kandi tubibaza yuko nta munsi uwijana ata muntu bavuze yuko yanyura urupfu canke abantu bishwe.
Naho biruko hari urutonde rw'abantu barenga 15,000 bifuza gutahuka. Ubwo nurumanitse mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa. Abari kuri urwo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe. Abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwaje nk'inyishu ku cifuzo cyabo cyo gusubira iwabo. Gusa basaba ko boronswa ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu. Ikindi basaba ni uko utwo basize twocungegwa neza maze bagasanga tukiri twose. Uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasabye gutahuka.
Ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi n'uguhunga nta uragana n'uwundi niba yatsimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Kuri abo basabye gutaha umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe. Nayo kubatarabishaka umukuru w'ico gihugu Jean Pombo Magufuli yatangaje ko atanumwe azo birukana ku nguvu. Pierre Claver ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu, kilohertz ibihumbi cyenda magana inani na cumi na gatanu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba, kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu, kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaminuza y'u Burundi kuwa kane w'iki cyumweru gishize yatangije ku mugaragaro icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ni ubwa mbere mu myaka irenga mirongo itanu kuva kaminuza y'u Burundi itangiye hatangijwe inyigisho z'icyiciro cya gatatu. Izo nyigisho zitangijwe mu gihe iz'icya kabiri cyagombaga gutangira mu mezi atanu ashize kitaratangira. Cyakora abikurikiranira hafi bavuga ko icyo cyiciro cya gatatu gitangiye hataraboneka amikoro ahagije. Mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi bwana Gaspard Banyankimbona, aratangira avuga uko icyo gitekerezo cyaje.
Murakoze cyane. Navuga nti icyo cyiyumviro naho cyashyizwe ko kuwa kane uheze, si cyiyumviro cyavutse kuwa kane, ahubwo ni cyiyumviro cyavutse igihe hatorwa itegeko risubiramo iby'inyigisho zo muri za kaminuza nazo byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe, aho twatanguye ibyo twise reforme BMD. Muri icyo gihe urumva muri izo ndome zitatu harimo B nayo ni bakaloreya, harimo M nayo ni master, harimo na D iyo nayo ni doktora. Ni ukuvuga yuko rero navuga nti nta gishasha ku bari barakurikiranye uko reforme yatangajwe, ahubwo ngira ngo ni intambwe mwishyira mu ngiro y'iyo reforme y'icyo gihe.
Dr. Banyankimbona, hariho abantu benshi bashaka kwibaza ko iki gihe ari igihe kigoye cyane rwose, aho tuzi ko hariho n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi basigaye bigisha mu zindi kaminuza zo mu bihugu duhana imbibe. Ikibazo cy'abarimu eka abantu bazoshobora gutunganya iyo programme mu nzu itorere nyinshi gute?
Murakoze cyane. Niko ikibazo nibaza yuko atari cya kaminuza y'u Burundi gusa, kuko kugirango n'izindi kaminuza nazo nyine zirafite icyo kibazo, kuko burya biragoye kugira ngo baze abantu bari muri iyi reforme BMD gisaba byinshi cyane. Kugira ngo rero yaba kaminuza cyangwa iyindi entitisiyo yikwize ku buryo biragoye, ariko hariho rero ngira ngo navuga iterambere ry'ubuhinga naryo ricari tuba hafi kugira ngo ridufashe, hanyuma dushyire ingufu hamwe, hanyuma dushobore gushika ku byo twifuza. Hane niya rero twebwe twibaza yuko iyo ari iyo nzira ishobora gufasha, ni nacyo gituma dufitaniye amasezerano n'amanyandi makaminuza atari make, ni nacyo gituma twagerageje gushyiraho ibishobora kudufasha kwigisha umuntu atarinze kuvuga ngo araje, ariko agakoresha ubuhinga bwa none mugabo agashobora guteza imbere inyigisho nk'uko byari kugenda umunyeshuri ari kumwe n'umwigisha. Icyane niya nicyo tugomba gukorera ko, kandi nicyo kizodufasha kugira ngo tubishyire mu ngiro nta kibazo.
Murashaka kutubwira za kaminuza muzohora mukorana muri iyo programme nshasha?
Bo mu bisanzwe kaminuza tuzokorana ni nyinshi, hari habo notanga nk'akarorero nk'aba izi za kaminuza zo mu Bubiligi zihurikiye mu cyo twita Academy de Recherche d'Enseignement Supérieur ARES, abo turafitaniye amasezerano yo gukorana, hariho na ekibara yabo yo mu ba Flama bita Vril, turafitaniye amasezerano yo gukorana, hariho izi universite za Chekanta Diop de Dakar turafitaniye amasezerano, Universite y'i Zambia turafitaniye amasezerano, n'ayandi masezerano menshi nk'ayo twasinye kuri ujya munsi nyine wa kane na Universite Marie Ngwabi niyo muri Congo, na Universite ya Dabome Kalavi niyo muri Benin, n'ayandi masezerano rero turiko turumvikana. Navuga nti ni benshi kandi ni benshi babishyigikiye, hanyuma dusanzwe turi no muri ibi bita Conseil Interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, irimo ama universite ijana na mirongo itandatu sanswe turi muri rezo bita ruforomo na yirimo ama universite 66 urumva nibaza yuko ataki bado tuzogira kuri ico igihambaye nuko twabonye yuko abo tuzokorana badushigikiye kandi batwitaje kuri urya munsi
muri iki gihe hariho abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye haba Iburaya haba muri Amerika eka bafise ingisho zikomeye muri za kaminuza eka banonose amashuri bigisha n'amashuri akomeye cyane gose mbega abo muri ko murabashikira kugira ngo barabe ko nabo nyene bazogira ico batereye
mu bisanzwe ibyo twaravyiyumviriye kandi hariho universite dusanzwe dukorana universite yo muri Zanzibar isanzwe ifise programme ya doktora y'igiswahili nayo ikoresha ibyo donc la diaspora yaraje aradusigurira uko bimeze aradusigurira uko bakorana aradusigurira n'uburyo bitwara n'uko bigenda ubu rero twebwe turiko turicara tubyiga iyo ni piste n'ukuri nayo dushyira imbere kuko twibaza nayo ko yashobora kudufasha kuko nk'uko bivuze bariho abarundi bafise ubushobozi kandi hariho n'abamaze kutwandikira batubwira bati turifuza guterera natwe muri iyo ntambuko igihugu giteye
nk'uko twabivuze mu ntango hari haze imyaka 50 nta programme ya doktorali hari muri kaminuza y'u Burundi murashaka kutubwira icatumye iki gihe ari cyo mubona ko ari gihe cyiza
umuntu avuze ko ata programme ya doktora yari hari niko ngira ngo yarise iretse kuhaba gusa iri ngira ngo muri ubu buryo bushasha bwa BMD ubundi ngira ngo kubabikurikiranira hafi murazi yuko mu gisata cy'umuganga hariho programme yasohora abo twita abaspecialiste kandi iyo yarakora gushika ngira ngo imaze imyaka ibiri gusa ihagaze byumvikana yuko rero muri ubu buryo bushasha niko ubu niho novuga nti ni programme ya doktora nshasha bitunganije gushasha ariko burya sinovuga yuko uravye uko ibihe bimeze novuga nti ntashwa dufise turi oblige kujya muri ibi bintu kugira ngo tugumanera competitivité habaho niveau national cyangwa niveau regional memo niveau international muri ibi bintu bisi turuna cyane aho usanga hagezwe ko ibintu bita economie de savoir nka université nibaza yuko iyo programme iyo ntambuko tubwizwa kuyitera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nkinshi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jean de Dieu mwiriwe neza
ndabaramukije na mahoro
muri hehe
ndi no muri kumene mu butamo nta yarumonge
yego mbe murafite ikibazo murafite icyimvuro turiko tuvuga cyane
ku gisata cy'agatatu cy'akabaza uwo mutumire mwatumiye
yego
haheze imyaka atari myinshi cyane hatanguye isemesha sha BMD ariko tugerageje kumviriza nk'ibyo abanyeshuri kenshi babavuga twasanga tabigisha muri bakaro yaho nyine baboneka none ubona ga mutumire mwebwe mwatumiwe ubona iyo dogitora ni mwayitanguza kane na masete aratangura ni mbona yuko abigisha bazokena kane nibikoresho na rya byari bikenye bizobananya bikomera mu gukena
murakoze Jean de Dieu reka tumuhakanya lecteur agire icavuze kuri ico kibazo mubajije
ego arakoze cyane Jean de Dieu ari mu rumonge avuga ati niko turabona yuko akiyigihe hatangujwe iyi reforme ya BMD ati bakaroreya turabona ko atabigisha bafise ati na master zitaratangura none batindiye kuri doktora n'ukuri nagomba ndamurembeshe Jean de Dieu niko arashobora kwibaza ko abigisha batahari mugabo uravyero nivo ya bakaroreya harabigisha dusanga dufise kitari ko dukoresha uko twabwirwa kubakoresha kubera ko abo biga muri bakaroreya abari n'urugero bageza ko hari ibintu toza kwinjiza mu muntu ariko ariga bakaroreya mugabe umuntu ashobora gukorera ku rundi rugero muri icyo gihe rero urumva natwe abo bigisha tusha turondera ukundi bwo bakoresha ibi bya matera avuze nibyo matera niyo navuga nti ngira atangura ku bwinshi ariko ngira ngo ntakurikirana amakuru kuko hariho programme za matera zishika 22 bishobora gutangura muri uku kwezi kw'icyenda aho rero naho nyine ngira ngo yogerageza karaba hamwe cya doktora nk'uko nabivuze doktora hano kuvuga nka ni boyi nyigisho itandukanye cyane n'ije abantu bamenyereye kuko ahanini ya igihambaye muri doktora kujya mu ishuri kwicara ngo rikuriga ahubwo no bushakashatsi umuntu akora muri ico gihe ahanini ya sabigisha benshi baba bari kuri uwo munyeshuri bamutonze ko ahubwo nabamufasha gukorwa ubushakashatsi urumva rero yuko ivyo ngira ngo bitazo batwara umwanya munini ya kubasanzwe bariko barigisha muri bicanke biriya twebwe twaraviyumbiriye cyane twarabonye koko yuko bishoboka abavuga ati masere none zitanguye n'enda bosora nayo ikabitangujwe mu kwindwi ati ibyo navyo nibiki twebwe twararavye n'ukuri hari abantu benshi ngaha duhereye naho iwacu nyene ngaha muri kaminuza y'i Burundi hariho benshi bafite amanivo ya masere kandi bari très et préparé kwinjira muri doktora abo rero nibo ahanini yatuzokwakira ubwa mbere kugira ngo tubafashe
reka duhe ijambo Lionel Bizimana. Lionel mwiriwe neza? Muri hehe ga Lionel vuga cyane tubumve ego me murafite ikibazo murafite icyumviro ego
amafata umutumire aho iyo sisteme shasha ya BM zitanguriye urabona yuko yazananye n'ibibazo kuko gushika n'ubuye abanyeshuri ba kaminuza baracabaza ati mbega twebwe tuzoheza iyi bakaroriya tuzobiki iranije na sisteme ya kera yari saha mwe nagomba kubaza iyo sekutara baheruka gutanguza ukuntu diplome izo uburemezo ifite ubwanije n'ayandi madoktora ariko aratangwa mu bindi bihugu bitandukanye nk'abahora baja kwiga hanze ubu baziga mu Burundi uvuga ko iyo diplome yaba izoba ifite uburemere bungana n'ubwaho n'abahora baja kwiga hanze ishobora no gutuma umuntu akora nk'akazi ahantu ari hose ku isi ari
murakoze Lionel Bizimana reka mushyane Gaspar banyankimbona kwicura kuri icyo kibazo
ego arakoze cyane Lionel avuga ati jewe mfite ubwoba ati doktora ni nayica ubwo ntizoba ari doktora yo mu Burundi ndashobora gutora iyo doktora nkayijyana ahantu hariya aho rero nibaza yuko icyo ni ikintu gihambaye cyane kuko natwe twarabikoreye ko navuga ko muri modele twebwe twisunze ro modele de l'école doctorale nk'uko idefini muri iyi reforme BMD na iyo reforme BMD benshi niyo bisunga sinza kugaruka iyo byahereye mugabo mu bihugu byose niyo bariko barakorera ko hanyuma ikindi novuga ni uko twebwe uko bitunganije muri ecole doctorale yacu ni ukuvuga tuzokora ibyo bita ko promotion amakotitere cyangwa amakodiplomasi bivanye n'amakaminuza turiko turakorana nubwo yuko umunyeshuri azoba ari inscrit ngaha muri doktora muri kaminuza y'i Burundi azoba afise umupromoteur umufasha muri ayo marosheshe ariko arakora muri kaminuza y'i Burundi ariko n'uwo mu yindi universite dusanzwe dukorana nubwo yuko bishitse twebwe tukaba tudafise laboratwari yikwije muri iki cyanke kiriya ibyo adashoboye kuronka ngaha azobwirizwa kubironka muri iyo laboratwari iyo universite itunganije nubwo yuko hazoba icyo twita comparative mobility ibyo rero byari bisanzwe bihari hari ibyo bahora bita doctorat sandwich aho umuntu yagenda akagenda muri universite y'i Buraya akagenda kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka agasubira kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka mu nyuma agaheza mu bisanzwe modele ni imwe ariko igitandukanye ni uko azoba afite inscription ngaho iwacu hanyuma abo bapromotere babiri nabo nyine bazobonana bazomukurikirana ku buryo ro diplome izosohoka ari diplome ya doctorat authentique umuntu ashobora gukoresha mu gihugu icyo ari cyo cyose izoba ikozwe ikurikije amategeko abantu bose bisunga iyi reforme BMD bakoresha haba ari mu bijyanye n'amapublikasiyo cyane n'ibyo bihambaye haba ari mu bijyanye n'amarosherishe uko akogwa n'ukuntu atangazwa
ni bwana Gaspard Banyankimbona waganiraga na mgenzi wacu Frederic Nkundikije ku kibazo cy'icyiciro cya gatatu cya kaminuza y'u Burundi cyatangijwe kuri wa kane w'icyumweru gishize. Ahari akaba ariho dusoreje ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya Engineer Bill Barba afatanije na Fatuma Karara Arimase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.